Isanganiro. Ndabaramutse mwebwe mwese muri ko muviza radio isanganiro kaze mwana makuru muri mwe gukirundi twabateguriye tukahera ku ingo nkuru nkuru ziyagize imyaka 61 iraheze wahoze yari umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe agandaguwe hari ku igenekezo ya 150 umwaka w'igihumbi 1965 mugambwe MSP inkinzo usaba ko amatoza kogwa kujanye n'urupfu rwiwe inzu zirenga 40 zo mu gisagara ca Kayanza zarashizwe ko ikimenyetso n'intwaro muri komine Kayanza kuri uyu wa gatatu izo nzu ni kugira zisubirwemo canke zisanugwe Godefwa niyo nizigi musanire wa komine Kayanza asigura ko iyo ngingo ije mu ntumbero yo gukinga amasanganya n'amashinga mateka y'u Burundi yemeje ko uyu wa kane integuro y'ibwirizwa rikingira ibitorokanywa ku muntu bimuranga biri nko kuri karanga muntu urupapuro rw'inzira uruhusha rwo kunyonga ingendeshwa n'ibindi ngizo inkuru nkuru zigize ano makuru mu gihe gushikizwa na Jean Marie Mayonga mu ngabo bw'ivyuma Albert Ndwayo ndabaha ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
dasuye kuramutsa inama nshinga amateka Burundi yemeje ko uyu wa kane integuro yibwirizwa rikingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga biri nko kuri karanga muntu urupapuro rw'inzira uruhusha rwo kunyonga ingendeshwa n'ibindi bamwe bashinga amateka bashikirije amakenga ko Burundi bwoba budafise ubuhinga bwo kuzoshobora kubika byegeranijwe biranga umuntu ubwiwe ku buryo bitazosohoka hanze igihugu bagasigura ko ivyo vyahora bikogwa n'ibihugu biteye imbere mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yabahumurije ko ibintu by'abarundi bibaranga ubwabo bitazorenga igihugu kuko ngo hashinzwe ikigo c'igihugu cibitororokanywa kizoba kijejwe kubikurikirana umugambwe MSP nkinzo usaba mu gujejwe kuri no kunywanisha abarundi severe gukora amatohoza kubijanye n'igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe yagandaguye ku ingerezo ya 15/0 mwaka w'igihumbi 1965 Juma Omar ico yitungiye arongoye uwo mugambwe yibutsa ko Ngendandumwe yaranzwe no kunywanisha abarundi atarobanura ubwoko agahamagarira abajeje intwaro kumwigirako
Itangazo rishikirijwe n'umugambwe MSP nkinzo mu kwibuka incuro ya 61 igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe umugambwe MSP inkinzo ngendo yawo ya politiki washize imbere ubutwari ubumwe no gukunda igihugu byaranze umugano wa Ludovico Rwagasore n'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe nico gituma uko umwaka utanguye itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umugambwe MSP inkinzo wama wibuka igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe ku ntwaro ya cyane kuba umushikirangoma wa mbere umuhutu w'incabwenge kandi yizewe na bose yashoboye gushinga leta bose biyumvamo abahutu n'abatutsi kandi yizewe n'inzego zose z'igihugu umwami umugambwe leta inama nshinga mateka na nkenguza amateka umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe yarakoranye cyane n'umuganwa Ludovico Rwagasore mu kurondera ukwikukira ku Burundi niwe yabandanije urugamba rwo kurondera ukwikukira ku Burundi tariki ya mbere mukakaro igihumbi 1962 ko umuganwa Ludovico Rwagasore yari yaragandaguwe umugambwe MSP inkingi usaba inzego z'igihugu zibijejwe na cane cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko boha iteka umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe mu kumushira mu cicaro cy'incungu y'ubumwe bw'abarundi nk'uko umwami mwambutsa wa kane yari yararimuteye iryo teka yajyatswe n'umuzo wa Republika ya mbere mu Burundi kumvo zitamenyekanye umugambwe MSP inkingi urasaba umugwi ujejwe ukuri no kurekuranira severe kugira amatohoza akwiye kugira ngo ukuri kumenyekane kubateguye n'abashize mu ngiro igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe hamwe n'intumbero bari bafise mu gukora iryo bara nyakwigendera umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe mu itunganywa ry'ubutegetsi yaragerageje arashinga leta bose bahurukiyemo kandi biyumvamo bose kanatsinda nta na hamwe yahengamiye ahubwo nibyo byitwa by'ubwoko yafashe abadasangiye ubwoko muri leta yiwe niyo yabigize benshi aho yashizeho indwi kuri batandatu rero ico ni cigwa kinini ya cyane twahakura kugira abarundi dushobore kubana neza atawanja wangura
abarongoye amazone muri komine Bururi ntara ya Burunga bamaze amezi 5 batanguye akazi bakaba batarahembwa na rimwe bavuga ko batororerwa mu mirimo yabo kuko ni nko kuyunguruza no gutuma tumana kwa makuru bibasaba amafaranga basaba banasabira abakuru b'imitumba kuronswa agahembo kabagenewe ibyo babisavye mu nama gura matari uyu ntara yagirije kuyu wa kane ibururi abaserukira abandi muri yo komine parfembo ni nyibuka aramutswe ntara burunga yabasavye kwihangana kuko bijanye na gahembo kabo biriko birirwa nababijejwe zeno nzambimana
Muri yo nama yatunganijwe na buramatari w'intara ya Burunga kuri uyu wa kane ibururi kubaserukira abandi muzi butandukanye abarongoye amazone bashikirije ko bamaze amezi ashika kuri atanu binjiye muri ayo mabanga ariko bakaba batarahembwa bigaheza bikabagora kuronka amafaranga yo kwiyunguruza iyo bategerezwa kwitaba amanama atunganijwe kure y'aho basanzwe bakorera kuko ngo hari nk'abasabwa nk'amafaranga 35 by'amarundi kugira ngo bashike abera nk'amwe n'ayo manama co kimwe no gutuma tumana ko amakuru n'abarongoye ibisata bitandukanye muri komine hamwe n'abakuru b'imitumba biraheza bikagorana kuko ngo bategerezwa kwikora ku mifuko yabo kandi batariko barahembwa hakiyongera ko n'ubukene mu miryango yabo kugira ngo imirimo yabo igende neza abanyagihugu batunganirizwe narya ngo zone ari nkingi ikomeye mu ntwaro muri kino gihe abarongoye ayo mazone basaba kuronswa ako gahembo co kimwe n'agashuruka bute k'abakuru b'imitumba kuko nabo nyene ngo atagahembo bakironka kandi bakenera kwiyunguruza hamwe no gutuma tumana ko amakuru bavuga ko bakwiye kukaronswa kugira ngo ntibaze bagirizwe yuko badashoboye kandi bari ku kivi buramatari w'intara ya Burunga Parufembo ni nyibuka akabasavye abo barongoye amazone kurindira bihanganye kuko ngo kibazo kijanye niyo mishahara yabo leta iri kwiraciga ibururi mu ntara ya Burunga zero nzambimana radio isanganiro
isanganiro inami
Radio isanganiro makuru muri mikirundo rabandanye mujanye n'indero mukuru y'igihugu aratangazwa n'ingene kuva shika ku butegetsi atayengeshanije gusaba abashikirangandi b'indero guhinyanyura ico gisata c'indero maso akabaheze mu nzira mu birori byo gushikiriza igitabo gifise umutwe uvuga igihugu kiri ku rugendo ruganaga kwitembere canditswe n'abahinga b'abarundi batanu kuyu wa gatatu abavyitavye babonye ko ategerezwa kuba impinduka mu gisata c'indero kugira uburundi bushike kwiterambere rirama inkuru twazayivariste nziko banyanga
Umwigisha wa kaminuza Leonidas Ndayizeye ari mu basaba kw'igisata c'indero gihinyanyurwa kuko ari wo mushinge w'iterambere atari uko iterambere abarundi bifuza ngo ntibazorishikako
Et pour le moment je dirige la commission nationale de l'enseignement supérieur
Muri kino gihe ntwara umugwi w'igihugu jeje rw'ibyigwa bya kaminuza igisata c'indero kirandagishinga bamwe babivuze abandi baraza kubivuga ndushobora gutera imbere n'imbi igisata c'indero kidahindutse kugira kigira kanovera kurushikana kuri iyo terambere twipfuza
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tatahura ingene kugeza maginga ya igisata c'indero kitarahinyanyurwa akavuga ko kuva shitse ku butegetsi muri 2020 atangeshanije gusaba abashikiranganje ibindero guhinyanyura ico gisata
kaje komase me fonction
c'était gihe ninjira mu mabanga yo kurongura igihugu nahereye kwisubigwamwo igisata c'indero murabaza umushikiranganje Gaspar ikambere n'uhari muri kino gihe muramubaza nibyo tegeko natanze nchingira mu mabanga natorewe hariho abadashaka ko uwo mugambi uja mu ngiro bashaka kwigumira mu vya kera utegerezwa guhindura ingendo Umutego wa kabiri ni kuguma kuvyashinzwe n'abakoloni uzawumva wadutse ngo izo mpinduka abazungu ntibazozemera
No les blancs ne vont pas accepter cela
Ibintu biruko mu gihe n'abarongo ya masendika yabigisha bari basabye mu nama rukokoma ku gisata c'indero inama yabereye mu gisagara ca Bujumbura mu 2022 bari basabye ku gisata c'indero co hinyanyurwa binakenewe kigasubira ku ndinganizo ya kera
Mujanye n'imibano inzu zirenga 40 zo mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera nizo zashizwe ku kimenyetso c'umusara butukura n'intwaro muri komini Kayanza kuri uyu wa gatatu kugira zisubirwemo kubakwa gushasha izindi zisanurwe mu kiringo gitarenga indwi imwe Godefroid niyo nizigiye umusitani wa komini Kayanza amesha ko iyo ngingo iri mu ntumbero yo gukinga amasanganya nyuma yaho hari inzu y'idandarizo ry'impuzu isenyutse urubaraza hari mu ndwi iheze ibihomoka bigahitana ubuzima bw'umuntu umwe wundi arakomereka Patrick Sengiyumva
Kwigene kirezo jya 90 umwaka turi mu haraba isanganya mu gisagara cha Kayanza aho rubaraza gw'inzu yadandarizwamo ibitenge gwasenyutse rurahitana ubuzima bw'umuntu w'undarakomereka ni muri iyo ntumbero kumuhinga mu kuri uyu wa gatatu umuntu waro n'igipolisi mu Kayanza habaye gusuzuma inzu zo mu gisagara cha Kayanza na cyane cyane iz'ubudandarizo zifise imigaga n'izisakaje amategura kugira ngo benezo bazisanure mu kiringo c'indwimwe nkuko bivugwa na Godefroid niyo nizigiye mu staneri wa commune Kayanza
uyu munsi kumuhinga mo twaramuze tuzunguruka n'abatware mu gisagara cha Kayanza na Kirema kugira turabe neza neza igisagara ukuntu cyifashe turabe barabara turabe inzu n'ibindi byose bigize igisagara ahani rero bahereye ku nzu izo twabonye yuko nyinshi zitesone cyane kuko zivise imigaga mbere ko hariho nizamaze kwibomora zo nyene rero twaciye dushaka yuko inzu zo zivise imigaga banyene zo bose bakazubaka neza kugira ngo rero dusange zamaze hekura abanyakayanza hari inzu zishika 44 zagiye ku misaraba twabasabye ko mu ndwimwe wabatanye gutwereka chantier batangiye kuzubaka kugira ngo dutere iyindi ntambwe kwebwe cyo twakoze no gukinga kubera twahize imisaraba cyane cyane kumaza gomba kwibomora turatuyugara kugira ngo ntazogume ahekura abanyakayanza
mu staneri wa commune Kayanza amenyesha kandi ko habayeho no gusaka inzoga zikaze zidandarizwa mu mazu y'ubudandarizo bw'imfungurwa
bari kumwe ntajeje umutekano turaba mu babutike naho nyene yuko zijya nzoga yuko zitari mu babutike naho nyene zitari nk'izafashwe bazijyanye muri komisariya kugira ngo tubayize amategeko amategeko nuko ibutike atanzoga zijyamo tumenye yuko ari butike y'ibiharage n'ubu cyane tumenye yuko ari akabare k'inzoga
Godefroid niyo nizigiye mu staneri wa commune Kayanza amenyesha ko uwo inzu yiwe yashizwe ko ikimenyetso cy'umusaraba ngo isanugwe atazoba arabikora mu kiringo cindwimwe ngo umuntu waro bazoca bayugara yugurugwa ruko ihejeje gusanugwa mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
Tuve mu Kayanza dukubitsire ingozi mwije n'ubutungane aho munyororo w'imyaka 4 n'amande 2200 nico gihano senari nkuru y'igihugu ya Ngozi yanishije Sandra Muhoza umenyesha makuru wa Ranova kuyu wa 13 0 umwaka turimo imwagiriza guhungabanya umutekano wa hagati mu gihugu no kubiba maca kubirafatiye ku rukoba Maitre Remi Nsabimana umwe mu baburanira Sandra Muhoza avuga ko ibyo yagirizwa atashimikiro bifise gutyo akamenyesha ko bagiye kunguruza urubanza ishiramwe ry'amenyesha makuru batagira gira imbibe reporter sans frontières naryo ribona kwico gihano kirengeje kandi ko ivyo yagizwa bidafashe na gato gutyo rigasaba ko Sandra Muhoza arekugwa Apollinaire Muzagara
Senare nkuru y'igihugu ya Ngozi kuri wa 13-0 niho yamenyesha igihano cyo gufungwa imyaka 4 n'amande 200 kuri Sandra Muhoza Maitre Remi Nsabimana ari mu baburanira umenyesha makuru aratangazwa niyo ngingo kuko ngo ivyo yagirizwa atashimikiro bifise kubwiwe guhanahana udukuru ku rubuga WhatsApp na bagenzi bo bamenyesha makuru nta caha kirimo umushingwa manza akamenyesha ko bagiye kongururiza muri sentare isoni manza ya Ngozi mu itangazo shize ahabona ishira hamwe y'abamenyesha makuru kuru batagira imbibe RSF bavuga ko Sandra Muhoza ariko azira ubusa ko ivyo yagirizwa byo guhungabanya umutekano w'agati mu gihugu no kubiba urwango rufatiye ku rukoba atashimikiro bifise na gato Sadibou Mahong arongoye RSF muri Afrika yo hepfo ya Sahara akavuga ko iyo dossier irimo igifungo cinshi agasaba rero ko Sandra Muhoza umumenyesha makuru w'umukenyezi wenyene afunzwe muri aho karere ka Afrika yo hepfo ya Sahara arekugwa vuba Sandra Muhoza akaba kwije hafi umwaka na mezi 10 afunzwe Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
Mubijanye n'inkino kuzibira cyane inyuma kuba kinyi ba Egypte nivyo byatumye ico gihugu gisezererwa na Senegal mu rukino rw'ice ca kabiri gishire cyane nyuma cy'ikombe cha Afrika kimaze iminsi kibera mu gihugu cha Maroc numwe uhezo urongo igisata kijejwe abahagarikiza imishira mu gihumpiro w'amaguru mu Burundi FFB Evariste Murengera Ntwari akavuga ko abakinyi ba Maroc bakiri bato ari byo babafashije gusezera igihugu cha Nigeria akavuga ko ico gihugu cha Maroc ko acu gifise amahirwe menshi yo kuzotahukana ico gikombe tumukurikire
ndavye nka match ya Senegal na Egypt turabona ekipe zose zirondera gushika muri finale mugabo kurukino rwagiye ruduga niko twagiye turabona Senegal noneho yifatira mu ntoki ukino kuva inyuma hagati ikambere n'imbere ukabona yuko abakinyi ba Egypt basa n'abamizwe kuko ugiye guharura ukaraba nk'imipira yo yaratewe mu igori itewe na Egypt simipira myinshi bica byerekana rero yuko ekipe yindi yari yafashe urukino mu ntoki
urukino bya kabina rwahuje umugwi wa Super Eagles wa Nigeria wakuwemo n'abateguye ikino gikombe Maroc bwo rwabonye gute
ni urukino benshi bibaza yuko Nigeria iza kubikora nkuko yabikoze kuri Algeria ariko sinzi ibyo babaje bazanye mu mutwe nabo nyene mbwa turabona ekipe ya Maroc yababereye ifurugo igiti Nigeria biranka kwishika kwigora dufatiye nko kuri ba Osimhen nta kintu cyo Osimhen yavuye atwereka kandi ayiwe kenshi baharura ko nk'umukinyi akinira imbere cyane ariko yahuye na ekipe ejo ekipe idasanzwe ya Maroc ekipe nivyo ni igihugu categuye irihiganwa ibyo byose biratuma noneho umukinyi agira ati aha a nditanga gushika mfuyi nitangira igihugu imbere y'abatuvyaye bari ngaha nta kosa turekuriwe gukora ngaha n'ikindi no vuga turavye imyaka y'abakinyi ba Nigeria n'imyaka y'abakinyi ba Maroc Maroc ifise abahungu bakirimo n'ikimenyamenya mwarabonye yuko mu nyuma bakinyi nka bose ariko basa n'abarushe gose ba Nigeria iyo hataza kuba defense no vuga nti niyo yafashe urukino nayo wundi ho hari kuboneka ibitsindo hakiri kare tarinze kugenda kurindira ama penalty
kumbure nyine mu rukino rwa nyuma ariko finale rusohozwa mu kwa Maroc no mu kwa Senegal two kwitega iki
kenshi finale burya ntugire ngo ningwe ni match biryoshe haba harimo ibiharuro birebire nubwo twabonye ko Senegal nanye nari ekipe nziza ariko igiye guhura na ekipe yindi nayo itunganijwe neza bakaraba nabi uko nayibonye basha kubaca mu gyahumye noneho bakaba twari insinzi
abatwumvirije mwese ani ho duce turangiriza makuru twabateguriye dusubire tubashimire ko mwayakurikiye muhinga bw'ivyuma ne ko mfashwa na Albert Duayo amakuru mashikijwe na Jean Marie Mayonga muwade mutega matwi ibiganiro vya radio Isanganiro.